Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Tugene kirezo gya 24 ukwezi kwa kane kwa 2017 miriwe neza ncuti mutangu inondwe inshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyuno mwanya
none ko twa barundi nta batanzanesha nka kongomani bari ngaha mu Burundi usanga n'ibyo byangombwa batatu bafise
arankubise cyane ndahohoterwa amwe bakwa no kumva twaragiye ku rusambo ama mu nyuma aradukura
aba n'abanyagihugu bimukiye mu ntara ya Makamba bavuye mu zindi ntara biyamiriza urupapuro basabwa rwerekana iyo baje bava ivyugo rupapuro ruteye imyidogo n'amakenga batari bake turagugaruka ko mu kanya gato mugume ku maradio yanyu hagataho mu cibitoke havugwa uguharika. Ariko imbere kuja mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko mu Bufaransa Emmanuel Macron yarayatahukanye intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kunshuro ya mbere. Emmanuel Macron yaronse amajwi 43.8%, Marine Le Pen nawe bahiganwa ronka amajwi 21.7%. Uzotahukana intsinzi mu kibanza c'umukuru w'igihugu akeneye amajwi menshi matora yo kunshuro ya kabiri yategekanijwe kuzoba itariki ya ndwi z'ukwezi kwa gatanu. Macron yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi akaba afise imyaka 39. Imigambi yiwe igizwe no gukorana n'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya hamwe no gukomeza urudandaza. Marine Le Pen nawe ahiganwa na Macron asanzwe aserukira umugambwe Front National ufise abanywanyi mu ntara zahoze zikomeye mu bisata vy'amahinguriro. Le Pen avuga ko umwe mu migambi yiwe ari ukubohora abafaransa agakuru Bufaransa mu ishirahamwe rya Buraya. Muri Somalia abasirikari 9 barahitanywe n'igitero abandi 5 barakomereka mu gitero cabereye kwibarabara rija mu gisagara ca Galgala. Ico gitero cabaye kuri no w'Imana mu gihe abajeje umutekano mu ntara ya Puntland bari basanzwe bari mu bikorwa vyabo vya misi yose. Major Abdilaham Faragouran umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Puntland yabwiye Ijwi rya Amerika ko imodoka yari itwaye abasirikari 17 yaciye ku mutego uca uraturika. Goran yatangaje ko abaguye muri ico gitero barimo abapolisi, abasirikare hamwe n'abasanzwe bagwanira mu mazi umugwi Al-Shabab ukaba wamaze kwiyitirira ico gitero. Kumugabane wa Afrika muri Siriya amashirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu yatangaje ko ingwano zikomeye ariko ziriko zirabera hagati y'abagwanyi b'umuhari wa Kiislamu hamwe n'imigwi y'abakurde isanzwe ifashwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Mu vyegeranyo vyasohotse kuri no w'Imana nta vyinshi vyatangajwe kubijanye n'ivyononekaye. Yamara amakuru yatanzwe n'ikinyamakuru ca Leta Al-Masadar avuga ko igitero cakozwe n'abagwanyi ba Leta ya Kiislamu cahitanye abakurde bashika kuri 15, bikavuga kandi ko abakurde bashoboye kwigizayo abagwanyi mu gitondo cyo kuri no wa gatandatu. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewakaburungu.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuanze tunyarukire muri komune ya Mugwi ntara ya Cibitoke ivugwamwo uguharika. Abakenyezi babiri canke barenga bubatse n'umugabo umwe atanu umwe azwi n'amategeko. Abenshi rero bakavyegeka kutunenge twibonekeza amategeko agenga ingo n'abantu turi mu bikwega ngo imibano mibi. Ivyinshi na mugenzi wacu Diane Ndonse yakoreje rya Amerika mu ntara ya Cibitoke.
Ukubaka n'abakenyezi benshi atanumwe azwi n'amategeko ku bagabo bo ku mutumba Masha wo muri komine Mugwi ni intandaro y'injyane hagati yabo bakenyezi ndetse no mu bandi bo mu kibano. Ndereyimana Adela umwe muri abo bakenyezi asangiye umugabo n'abandi avuga ko amatungo yaronderanye n'uwo mugabo yayaganjwe ko
yaramperekeje nchandagena chanjana babana batatu changena nani kintu nakimwe njanye imyumba tinasize mu iryo tongo niwe yaci yayikura nchandagenda kwa mwene wacu mu rugombo nagize ngaruke ejo bundi kubera aramaze huzana umugore agira gatatu acambira ati nahisi n'igihuru byo fatana na kintu nakime shobora kubaza kwiyonze nani kintu nakime shobora kubaza kubijanya n'iryo tongo ariko umujyango bacha baravuga ati naho biruko ni mumuhe hajye ahantu ongera arime arimire bajye abana kuko nabi wacu ntarasi umuha na kintu nakime umufasha mu myaka 5 heze
mu gihe atamwumvikano ukihari umugabo ashobora kwirukana umugore agasigarana abana ivyo bigatera kabonge uwo babavyaranye. Ndereyimana Adela yatwawe batatu mukuru afise imyaka 7 abandanya tubwira ko afise umubabaro wo kutamenya uko abana biwe babayeho.
Abo bana kuva batwara kuva ko umunsi wa Mungu ntago ndabakubita ijisho ntago nza ahantu bari sinzi ngo bajye kubiri guko nkumva yuko no kwa kabana maze imyaka 5 ndabareze ndumwe nta kintu nakimwe afasha atazi kibiriza n'ikibyaraza.
Ingaruka ntizigarukira ha n'ababanyi b'iyi miryango irimo abagore barenga umwe bavuga ko batoroherwa. Uyu numwe mu babanyi b'ingo zirimo abagore barenga umwe ku mutumba Masha.
Nk'umugabo afise nk'abagore babiri abana baratukana abandi bakajyana bawumva atari ntambara n'ukuri aha birakomeye n'ibicikaho umuriro induru ziravuga aha ntituryama ahubwo mwova hasi mukabigwanya nk'uko abantu boronka amahoro n'ukuri.
Ibintu byunyugwa n'uko bamwe mu bagabo bashobora gutunga abagore babiri mu nzu imwe abana babaye muri bene iyo miryango bahura n'ingorane zitandukanye. Bamwe bavuga ko bataciga kukubura byangombwa abandi ntibaronke aho baryama kuko amazu abafise ibyumba bibiri birimo ababyeyi babo. Ndayize James umwana w'imyaka 16 atubwira ko aje gusaba indaro mu bagenzi kubwiyomvo.
Kubagenzi nongera nka kindaro bwije nkagena nkajya makumba naho neko atari byiza bakwenyeye gutuye kantu nyine mwese akabatwa tugize tujyamanu hiwacu nyine hameze neza.
Bukere ucugaruka?
Eh bunca nongera nkagaruka.
Ibintu biruko mu gihe muri kino gihe itegeko rigenga ingo n'imiryango riterekana neza uko abakenyezi bubatse bidaciye mu mategeko uko batunganirizwa. Icyo bikoze nuko abana baronswa ibirezo. Kubw'ivyo Toma Ntawurishira akora mu kigo kijejwe iterambere ry'ingo n'ikibano CDFC kikukira ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu ikibano n'iterambere ridakumira asaba ko iryo tegeko ryohinyanyugwa kugira abacamanza baronka amategeko bakorerako.
Abacamanza yo bitwe sentare barabura itegeko bisunga kugira ngo babatunganirize abo bakenyezi bagacabarira ku ngoma nk'imvyeyi kuko nizo ndezo babaziciriye abana baba baravutse muri abo bantu babiri bari bakanyiza cyo mategeko. Rero twebwe kubacu dusaba yuko iryo tegeko turabyigihe rimaze ryohinyanyugwa rijanye n'igihe tugezemo.
Cyongeye Toma Ntawurishira abandanya asaba ko abanyagihugu co kimwe n'abajeje intwaro bosigurirwa ibijanye n'ayo mategeko agenga ingo n'imiryango. Kukaba nkako abagabo bubatse bidaciye mu mategeko bavuga ko batazi ko hari amategeko abagenga. Mpawe n'Imana Yosua n'umwe mu bagabo yubatse n'abakenyezi batatu atanu mwazwi n'amategeko.
Ntatwebwe abanyagihugu bato bato amategeko burya ntago tuba tuyazi neza kuko urazana umugore umucikije amamaze kubana ugaca usanga nimba mubanye imyaka ingahe urukundo rurabuze ibintu biraparanganye mu rugo urumva ntushiri imbere burya kumwandikisha ahubwo ucawumva amenga ati umuntu tubanye uku hamwe no mwandikisha nkamwibohera ko ingorane ntiyobibaye gutyo rero ugaca usanga ubayeho atamugore mwandikwanye.
Ivyo biruko mu gihe abajeje intwaro muri komine Mugwi bavuga ko iyo komine izu bwa mbere mu makomine afise umurindi wigwirirana ry'abantu mu ntara ya Cibitoke. Tumenyeshe kandi ko itegeko rigenga abantu n'imiryango haheze imyaka irenga 20 ridahinyanyuwe ariko muri kino gihe tukibutsa ko leta iherutse gushiraho itegeko ryunganira iryari rihasanzwe mu kwezi kw'9 k'uyu mwaka uheze. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse na inabice kumasonga nkitangura imyidogo niyo se kuri bamwe mu banyagihugu bimukiye muri commune ya Nyanzarake y'intara ya Makamba bavuye mu zindi ntara. Abanyagihugu bemeza yuko ari urupapuro bakwa n'intwaro rubasaba kuvuga iyo baje bava rimwe na rimwe ngo bakanahohoterwa. Ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda.
Kujya mu gasho nabanje njya mu gasho sari ibintu imwe bimwe byagiye birababaza abantu sije navunzwe genye ne muze
uyu numwe mubemeza ko bamaze guhohoterwa bazira ugo rupapuro gwerekana mamuko yutari mvukira ya Nyanzarake abayaze n'iji ya America bemeza ko baje bava mu ntara zitandukanye ahanini baje kwisumamwo naho badashima kwivuga amazina kumvo z'umutekano iryo hohoterwa bagegeka kuri bamwe mu bajeje umutekano aba ni bamwe mu bemeza kuba bamaze guhohoterwa
aho bose twari kumwe mu gasho batubwiye ati mu nama kwizone atabaje ngaha guhera mu kwa mbere kumurongo aho abamaze imisi aho ngo nimutere mugenda hariho gipolisi gushikaho yewe niriweyo ugatanga ibihumbi 15 atacu wakoze nuko vuye ahantu none cyagenze ko turi abarundi iyabo munyamahanga nabyo cyabigenda gute
barasavye upapuro naje ugo rupapuro na rufise barankubise turi kumwe nabandi abakuru b'umutumba barabibona birambabaje cyane kuko bombuza amahoro kandi ziko navukiye ngaha nyene cyo bavye banje bavuka ingozi ariko nibisugura ko cyo dukubitwa duhote gwe dutubura amahoro navukiye ngaha sinumva ingene bwo nkubita kandi baziko navukiye ngaha twagiye gufungwa bakaturekura batatubwiye nico baduhoye cyaramba bagicana
kintangaza nuko dupfungwa tuzira ubusa barankubise cyane ndahohoterwa hamwe bakwa no kumvuna twaragiye ku rusambo hama mu nyuma baradukura
abajejwe zone mukungu bari mu batungwa urutoke ko bafasha anya ni nyamiramabi kuburabuza abo banyagihugu naho batashimye kuduhije ijyabo ivyo vyagirije bavyamirira kure ico bikoze hari umuco w'abanyagihugu ugo rupapuro rusabwa kugabo atanico gwari rutwaye iyo barasiguriwe ivyo mugambi uyu mugabo avuga ati
ego banza bakabitwigisha kubera habeshi n'beshi nabaje bavuye mu ntara zitandukanye mbere gusa nk'izo ngizo zafashwe nk'ikibiri naho ariko nk'iryo tegeko yaje bivuga ati ingenzi mwese monakia nigisha mu mutekano atava imvira ngo havaze gupfungwa ncibwe n'amamande
zimwe mu mvo nyamukuru abajejwe intwaro muri commune Nyanzarake bavuga ko zituma basaba ugo rupapuro ni mvo y'umutekano co kimwe ni mvo zo gushobora kumenya kahise k'umuntu kuko kubgabo bishika umuntu akava mu ntara hari bimwagira mu butungane canke mu kibano gucyo ntivyoroheko bamenya iyo yarengeye ariko naha amakenga kugabamwe ntiyobura mu gihe hari nabemeza ko baje kurusabwa inyuma y'imyaka 12 baba muri Nyanzarake. Serafina niyo nkuru numuvyeyi
twari kwaje tuva mu kabezi mugabo ndahamaze imyaka 12 nda ko twayimutse tukagurisa niyo fye tukagaruka tukagurino kandi nkaba nisi kino maze kwavyarira abana batatu uwo mwana naherukiye kafise imyaka 12 bataba bafatira hamwe wa mwana wanze rero yasiyazana nabandi bataba mwanki ndangamuntu avuze ati jewe ubwo munyatsi ndangamuntu nduwino nduwaha jewe nakuriye ngaha kandi nubu nihondi ngurapfungwa ngutuza gupfungwa mu bandi ngubunyene ngo nugutanga nguze 5000
yamara abanyagihugu ngo borema kuko hari bitari bike bigiye gukogwa kugira abakuguru papuro boroherezwe. Nolaske Ndaikeza n'umuhanuzi wa Mustanteri ajeje intwaro imibano hamwe n'imico kama
ningingo ya kera gusa byaza biracamo iyo haragahengwe kanini bakarureka umugo kuko twe bikomine iri kumbibe z'igihugu umwateza kumenya ati umuntu n'umurundi cyane n'umutanzana cyane n'umukongomani ahubwo birisaba ko umuntu mu namazi umutekano azaragwibutsa babimenye nabo nyene baze barakumutumba ko hariho nibitabo leta yarungitse nibitabo vyerekeye vy'umutekano kandi kamwe n'abasanzwe atunza byose birafasha mu bintu cy'umutekano ku buryo nyumba 10 umunyagacimbiri umukuru mutumba abantu afise akamenya n'ingene bahabaye akamenya nuko arabaho nuko arabahasavye indaro cyo gitubuvugo papuro rwagomikene kugira ngo nabo nyere umucungerero umutekano iyo umuntu adafise urupapuro rumuranga haracagwa mu mpore umuntu akabura ikimuranga na kimwe kugira ngo umuntu yiyumve kandi abandi ntibamwinube kandi nabo nyene ntabinube bamenyane
aba banyagihugu kandi bavuga ko bagira uburuhe buvanze no gukoresha uburyo bw'umurengera mu kwiyunguruza baja mu ntara baturukamo kurondera uguru papuro imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Alambira bumviriza ijwi rya Amerika ko naho rero ku rwego rwa commune Nyanza Lake bemanga kugo rupapuro rubwirizwa gutangwa ku rwego rw'intara ya Makamba Nyanza Lake gukira bahakana kugo rupapuro ruri mu ndinganizo z'intara. Navuganye na buramatari wa Makamba Gade Nikuri ambwira ati amategeko aratomoye karanga muntu iri kwije
ubwa mbere ho nagira nkumenyeshe ko intara ya Makamba ari intara nziza cyane yakira ingenzi ku bwinshi kandi yakira abantu neza abavuga yuko abajeje intwaro baba baka hejuru ya karangamuntu impapuro umuntu avuye mu ntara ajya mu yindi ikimuranga ni karangamuntu bijyanye n'izindi impapuro ibyo nta bihari.
Bimwe mu byo umuhanuzi wa Mustanteri yabwiye ikiganiro iwanyu mu ntara aho baharimo ivyuko ubwo rupapuro rwa kwa kugira ngo bashobore gukomeza amahoro nuko iyo umuntu aja ava mu ntara akaza kuba muri iyo ntara yanyu vyoroha kuutungane bushobora kumufata mu gihe yoba akurikiranwa nabwo. Ni ukuvuga ko abakugo rupapuro baca kuri y'amategeko canke harimwo bitaramenyekana neza.
Iyo umuntu avuye mu yindi ntara ringenzi barandikwa mu bitabo by'ingenzi ku mitu umba cyo bita registre de la population mu gifaransa. Muri make rero mu ntara ya Makamba abavuga yuko ho bari ibintu byo kwakizina impapuro zirenze hejuru y'ibyo nuko kugira ngo abo bantu bayivuga kutari ko cyanke bafite izindi ntumbero ziwabo umuntu afite karangamuntu mu gihugu cy'u Burundi akorera hashaka hose bakibanira amahoro bagasangira akabisi n'agahiye atabanjye abangu
ataga papuro na kamwe arinzwe gusaba hambavu ya karangamuntu.
Karangamuntu yonyine irakwiye kuko mategeko atugenga twese nuko umurundi wese ava mu ntara iyo ari yo yose ashobora kuba mu ntara ashatse akorera akazi ahari hose ashatse.
Amakomune atandatu agize intara ya Makamba yose atunganije ku buryo buvuye hejuru ku rwego rw'intara canke komune yose irashobora kwitunganya uko ivyumva bivanye n'imigambi bifise.
Intara iri mu zindi ntara 18 zigize igihugu twese amategeko tuyakora hamwe ko cyatuyakora kumwe twese nta ushobora kugira ngo ariko aragira iby'abandi batari ko baragira kuko twese tukwikiza amategeko.
Amakomune atandatu nayo agize intara ya Makamba nayo nyene arinda kugendera ku ntumbero no ku mirongo ishigwaho ku rwego rw'intara.
Iyi ntara imaze gukwikiza amategeko avuye ku rwego rw'igihugu amakomune siyo yoca agira amategeko yayo nayo ateza gukwikiza amategeko kuko twese tuyahabwa na leta umubyeyi wacu.
Ko hari abanyagihugu biyemerera kugo rupapuro bagwatswe hakaba nabo ku rwego rwa commune ya Nyanza Lake biyemerera kugo rupapuro rwakwa kugira ngo ibintu bishobore gutungania neza impande zibiri zobwigwa iki ko bamwe basa nk'abidogera abandi.
O nibaza ko atakwidoga kobaho kuko kwidoga siwo muti. Umuti ni kwitura inzego ziba zikurira abo babona ko baba barengane ibigeze batwitura ati nyakobura matari twebwe turafite ingorane. Nibaza ko nabo bavuga yuko baba barazibatse ngira ngo hari ukuntu baba batabitahura neza ibiranga umuntu cyo gituma jyewe nibaza ko mutahura yuko Burundi wese hari hose arangwa n'icyo bita karangamuntu.
Muri make rero uwotanga ko karangamuntu ntarinda aratanga ugo rupapuro rundi muri commune ya Nyanza Lake ntategeko rya commune canke y'intara yo barenze ko
ni commune Nyanza Lake yonyene kuko benshi mbona mu iyi minsi baguma bayitunga gatoki yose iyo baguma bavuga kuzo bakeneye kujya mu ntara ya Makamba muri ya makomune yose yitwaza ibimuranga no kuvuga karangamuntu cyangwa abafite passport cyangwa ibindi bintu byose biranga umuntu cyangorane kuko igihugu icyatwese.
Murakoze cyane gose kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika nibutse ko ni ukuri Gad murongoye intara ya Makamba. Evugwa mu makambi ishyamwe rya Ebenezer ryarayiritashe ivyumba bitandatu vy'amashuri yisumbuye ryubakiwe abana b'impunzi z'abarundi n'abakongomani bigira kuri Institut Sebatwa iri mu Rusenda majepfo intara ya Kivu muri Congo. Ivyinshi kuri iryo shuri tubaza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Ishiramwe rya Ebenezer ku nkunga rihabwa n'ishiramwe mpuzamahanga rya CIC Children in Crisis rikaba ryarubatse ishuri ryisumbuye rya Institut Sebatwa nyuma y'impunzi z'abarundi zigereye mu Rusenda mu mwaka w'2015 aho imirimo yo kubaka iri shuri yari yatangiye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2016. Rubyagiza Jean Paul umuyobozi w'ishyirahamwe rya Ebenezer yatangaje yuko bahisemo kubaka aya mashuri yo mu Rusenda mu rwego rwo kugira ngo barusheho kunoza uburezi bufite ireme, bubakira abana b'abakongomani n'ab'abarundi bigira mu byumba by'amashuri bidahagije, dore ko amenshi mu mashuri yisumbuye yo mu Rusenda yiga nyuma ya saa sita kubera buke bw'ibyumba byo kwigiramo.
Twubatse ishuri ni ishuri rya secondaire rya Sibatwa, ariyo Institut Sibatwa, kuko bafashe abarundi babinjije mu mashuri y'abakongomani muri programme yiga muri programme ya Congo, hanyuma bamaze kwiga muri programme ya Congo bigaragara badafite amaspace ibibanza bihagije bishobora kwakira abana bose. Ni muri iyo ntego twategereje yuko dushobora kugira icyo dukora, icyo dushobora gufasha kugira ngo abana b'abakongomani bari hariya ndetse n'abana b'abarundi b'impunzi bari mu Rusenda mu nkambi yo mu Rusenda bashobore kwiga neza. Ni twubatse imiryango itandatu, hakaba biro administrative cyangwa se ya prefet des etudes, hagasura hakaba biro y'abarimu aho bazaza bategurira ibyo kwigisha, ariko iruhande hakaba iyo twise ngo ni salle polyvalente. Salle polyvalente ni salle nini abana bazaza bakoreramo ibintu by'imyidagaduro, ariko kandi hazajamwo igice kimwe kizajamwo centre ya formation. Turateganya yuko tuzashyiramo amamashine.
Giraneza Fabrice, umunyeshuri uhagarariye abandi banyeshuri biga kuri iri shuri ryisumbuye rya Institut Sibatwa ryaraye ritashwe, avuga yuko iri shuri bubakiwe rije ari igisubizo kuko rigiye kubafasha kuzajya biga mbere ya saa sita mu gihe bari basanzwe biga nyuma ya saa sita kubera ubuke bw'amashuri.
Twari twigaga ku mugoroba, twasanga abanyeshuri aho twari turi okipe, wasanga abanyeshuri baba primaire ga bize, ugasanga abandi banyeshuri baba secondaire ga ntaho baronkeyeho kwiga. Ubwo taryohewe cyane kuba turunse isomero twakwigeramo.
Mbese kwiga ikigoroba n'iki byagungabanyagaho cyane?
Na cyane cyane ubona twi Burundi ga twari kumenyereye kwiga mu gatondo, programme zacu zaza gatondo, kwiga ku mugoroba usanga umunyeshuri yashonje agahita yemera gusibaga, ariko mu gatondo kuko aba yarose cyarariraga aremera agatonda mu gatondo, kuko avuga ati ku mugoroba mitangira gushaka ibyo mitangira nifungura.
Ababyeyi barerera kuri iri shuri bakaba bashimisha iramwe rya Ebenezer nyuma yo gushikirizwa iri shuri.
Abana banje bose guhera ku mwana wa mbere kugeza ku mwana wa gatanu bose niho biga. Ndanezerewe n'ifashanyo batubakiye ko turabarefije, badufasha ibintu byinshi, baduha amaforume y'abana, makaye, amashagoshi, ibirato byinshi, badufashe cyane ku mitwe tudashoboye kubera turabarefije. Batujye inyuma badufashe guhanura abana bacu bakunda ishuri cyane cyane gose kubwo nibwo buzima bw'ejo.
Aya mashuri mashasha ishyirahamwe rya Ebenezer ryubakiye Institut Sibatwa akaba yuzuye atwaye ibihumbi 70 z'amadolari, harimo uruhare rw'abaturage bo mu Rusenda bagiye batanga umusanzu w'amabuye n'umucanga. Umuyobozi wa grupe ya Barara Noro ari nagira ishuri ribarizwamo Sibatwa Juma yashimiye Ebenezer yabubakiye amashuri, umuneraho uburyo gusaba andi mashirahamwe yabagira neza ko yabubakira amashuri yarimo Institut Rutanga na Kahunga. Tumenyeshe ko Institut Sibatwa yari isanzwe yigira mu byumba by'amashuri abanza bya EP Isungu, yigaho abanyeshuri 280 barimo abarundi 150 n'abakongomani 130. Vedasi Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Tukiri rero mu makambi, twabwira ko umuryango wa Ekleziya Katolika ubandanya kwaguka mu kambi y'impunzi z'Abarundi Induta muri Tanzania. Kuno wa gatandatu muri uwo muryango baratanze amasakaramentu, impunzi zitari nke zarabatijwe, haba abakomezwa ekabandi bubaka rukirisu. Gusa impunzi z'Abarundi muri iyo kambi zivuga ko zibabazwa n'uko inzo ngabire zose badaheza ngo bazigine ni kubera ubukene, nk'uko muvyumva mu nkuru ya Lance Niyongabo akoreje rya Amerika Induta muri Tanzania.
Uyu munsi twakira abageni baza kuragana, kandi na bene wacu tuzobakira. Kuri icyo dusabe dushimise, dushimira Imana.
Turi mu kambi y'impunzi Induta mu gihugu cya Tanzania, mu isengero rya Ekleziya Katolika. Kuri uyu wa gatandatu, misa yasomwe na Patrick Leofasi.
Rero tubasabire, twisabire na twebwe Solene Ekleziya ko twokwama urugo rukundo iminsi yose twerekana.
Ni misa idasanzwe muri Ekleziya Gatolika mu kambi y'Induta. habatijwe abana ijana na mirongo ine icyo gihe nyene hakaba hari n'abandi ba Kristo cumi n'umwe barose konfirmasiyo
uyu ni abo tutabiyora ndakwabiriye uwe umugore wanjye ndagukunda ndagusonde ndakwemere ko natoguye mubwira mu mahirwe no mu marufa urwaye cyangwa ukomeye ndagukunda ndagusondere mu butima bwanjye no mu butima bwawe bwose
z'abari basanzwe bubakanye badakurikije amategeko ya Ekleziya barushinze imbere y'Imana na Ekleziya impunzi ariko naho zarose izo ngabirano zivuga ko haragahaze ya misi mikuru bahora bagira bakiri muhira mu gihugu cy'amavukiro
ubunyene turahejeje kubatiriza abana bacu ariko nkaje kubw'umubyeyi umwana wanje namubatirije ariko kuvana namubatirije iheraba nkuku birato ntabye yambaye aramaguru masa gahutu nabanje kumesa hani tugira ikintu dushike twifashisha anye nutwo kujya ntagira ntagira utwo shikajya ndamufiso kunyene nyene aha abashaho turashonje n'ubugesera bigenda ukanye no mukubatiriza abana nta munsi mukuru tumugirira n'utwo kujya baduhane duke cyane turagira utwo nyene baba baraduhaye n'utwo tushobora gucumba ubugari ni buke cyane
mbega nta n'ababanyi mweze ngo muterereza
ababanyi uwo baterereza ariko kugira baterereze nabo nyene ntaho bakura ubanza ukaraba aho bakura nabo nyene kubera ubu unye yuwene urabona ko yagabanije injya kandi injya ni nke cyane wewe nyene uraraba ukuntu uwo mwana umubatiriza ukagerageza ukamunezereza ukamumesera uduhuzu nta kindi kintu ushobora gukora ababanyi urababwira mugaca mutera akaririmbo nyene k'Imana nta kindi kintu mushobora gukora kubera turakenye cyane
bisigura rero ko atamisi mikuru mugira
oya nta misi mikuru ihari nta misi mikuru ishobora gukoreka gusa turagenda aho mu rusengero nyene tugasenga tukaririmba hama ababanyi nyene bakaririmba muga nta misi mikuru ishobora kubaba kuko ntidushaka kwibaza ko uwo munsi mukuru wa wabaye ubimenya wowe umubyeyi wewe wabatirije uwo mwana canke uwo mwana we yarose confirmation gusa
tunezerewe nyene ku mutima ariko dufise ibibazo mu gihe abana babatirije uwo munsi muhira ataco bashobora gushika bafata n'agahuzu bategerezwa kwambara twagerageje kudandaza mutwo twari twapokeye
ibirori byo kuri uyu wa gatandatu rero ubisanzwe byari bitegekanyije kuba ku munsi mukuru wa Pasika ariko Padiri Cleophase yari asanzwe aruza gutanga aya masakramentu akaba icyo gihe yari akitswe n'amagara Leonce Niyongabo induta muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo hakaba no kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere ko dutandukana ndabibutse ko imyidogari yose kuri bamwe mu banyagihugu bimukiye muri commune Nyanzarake intara ya Makamba bavuye mu zindi ntara imvono rupapuro bakwa ku rwego rwa commune rubasaba kuvuga iyo baje bava ku rwego rwa commune bavuga ko urwo rupapuro ari ngombwa ko rutanga ariko nkuko mwabyumvise buramatari w'intara ya Makamba Gade ni kuri yabwiye ikiganiro ijwi ryabwiye ikiganiro iwanyu mu ntara ijwi rya Amerika kw'amategeko atomoye karangamuntu kikwijije kugira ngo ugashobore gutanga umwidondoro w'umuntu n'ibimuranga vyose muri commune ya Mugwi y'intara ya Cibitoke havugwa uguharikwa ahanini bakavyegeka ku mategeko adatomoye eneza navyo mushobora gusubira kuvyumva muce ku ruga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ningaha rero dutandukaniye mwakoze mwe mwatwumvirije bakoze n'abagize ico bakora kugira ngo kino kiganiro gishoboke Innocent Kimenye na ingenieur bakoze twe turi batatu tubararika ibiganiro vyacu vyo mu masaha ari imbere harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha y'i Rwanda n'i Burundi igihe c'isaha 12 na makuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho ni makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muroranigwe tubasigiye kano karirimbo kugira ngo tubipfurize indwi nziza twarahuye nawe naramubonye.
chari gitondo chakare nichaye bianga tafuka ma namaso yanja nanirwa kurebugiza gawe nisewe uride nami weuride umanya girumutuzo mu mutima nireka tujyane Yesu tujyane asubiza ati humura